Jehova Jireh, Jehova Nafa, imani ngeru tende, zohora nisikira.
Ibu yeriko menza furuka, ingoni yokwisha mikiza ko, nabasha kugera umwami kuri kinye ngene.
Numvise gusenga kwanje, wahanaguye amarira yanje, no muri bya bihe byari bikomeye, ntiwigeze unyemerera. Numvise gusenga kwanje, wahanaguye amarira yanje, no muri bya bihe byari bikomeye, ntiwigeze unyemerera.
Umvise gusenga kwanje, wanaguye